Iyi mwumviriza ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya short wave ku metero 19.22. Turabankije inshuti turi kumwe kuri micro, muri kumwe na Fidel Niyongabo n'umwanya w'ikiganiro muri isanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Igikombe cy'isi yose cy'umupira w'amaguru ku rwego rw'abafasoni kizotangura ku itariki 20 y'ukwezi kw'indwi, kirangire ku itariki 20 y'ukwezi kw'umunani muri uyu mwaka w'2023. Ibihugu bya Australia na Nouvelle Zélande nivyo bizokwakira ico gikombe. Gushika ubu amatike arenga 850,000 aramaze kugurishwa muri ivyo bihugu vyombi. Umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA, Fatma Samura, yatangaje ko igikombe c'isi yose cyo muri uyu mwaka azoba ari igihe gikomeye cyane ku byerekeye umupira w'amaguru ku rwego rw'abafasoni. Umuvugizi w'ishyirahamwe FIFA yatangaje ko umugambi bishinze gushika ko mu kiringo c'indwi nke ziri imbere ari ugushika kugurisha amatike umuriyoni. Yamara abateguye igikombe cy'uyu mwaka bashaka gushika ku matike umuriyoni n'igice, hamwe n'abarorerezi kuri televiziyo imiliyaridi zibiri mu bice bitandukanye byo ku isi. Igikombe cy'isi yose cy'umupira w'amaguru cy'uyu mwaka ku rwego rw'abafasoni kizoba kigizwe n'imigwi nserukiragihugu 32. Ibihugu bine nivyo bizoserukira umugabane wa Afrika, ni Afrika y'Epfo, Zambia, Nigeria na Maroc. Mu gihe amakungu ariko yitegura igikombe cy'isi yose cyo ku rwego rw'abafasoni cy'uyu mwaka ku rwego rw'abagabo mu mupira w'amaguru, abakinyi b'abirabure babandanya kugera migwa n'urwango rufatiye ku ibara ry'urukoba. Akarorero gaheruka kwibonekeza na kerekeye umukinyi w'umwirabure w'umunyabrazil Vinicius Junior akina mu mugwi Real Madrid mu gihugu cya Espagne, abandanya gutyozwa n'abarorerezi b'iyindi migwi iyo muri championat yo ku rwego rwa division ya mbere yo muri Espagne mu gihe biriko ikina n'umugwi wiwe. Ugukubagugwa no gutyozwa kwiwe guheruka kwibonekeza kwavuzwe ko cyane muri Espagne no mu makungu hari igihe ekipe yiwe Real Madrid yakina na Valencia ku itariki 21 y'ukwezi kwa gatanu guheze. Muri ugo rukino abarorerezi ba ekipe ya Valencia baramwifatiye mu gahanga mu kuririmba amajambo mutuka mu kumugereranya n'inguge. Mu kiganiro muri Sanga twatumiye Steve Derrick Ndizeye umumenyesha makuru w'inkino afise ishirahamwe Sports for Hope ni Radio Africa for Hope. Ari kandi mwazokwakira abazokora ku buntu mu gufasha mu gikombe cy'isi yose cy'umupira w'amaguru cy'uyu mwaka ku rwego rw'abafasoni. Ari mu gihugu cy'Ubusweda araza kuvuga ku bijyanye n'igikombe cy'isi yose cy'uyu mwaka ku rwego rw'abafasoni n'ico kibazo cy'urwango rufatiye ku ibara ry'urukoba. Mutumire mbanje kubaramutsa.
Turabaramukije cyane, turamutsa n'abari kubumviriza radio Ijwi rya Amerika muri kano kanya.
Ubona hari gishika kihari cyo kurorera iki gikombe kizoba muri uyu mwaka ku rwego rw'abafasoni igikombe cy'isi yose?
Murakoze cyane kuri icyo kibazo. Ni igikombe imyiteguro yacu turi kwatuyikurikiranira hafi cyane, ariko rero twabamenyesha yuko gushika uno munsi ibiharuro ibitigiri cyanke da statistike z'ingene icyo gikombe kiriko kiritegurirwa n'ingene kizogenda birerekana neza cyane yuko kino gikombe kirindiranywe igishika cinshi. Umuntu arabye nk'uko mubivuze nuko ibitigiri bishasha bivuga yuko amatike umuriyoni amaze kugurishwa kuva mu kwezi kwa kane iyo buguruye amadirisha yo kugurura amatike y'abazororera ico gikombe cy'isi yose. Hanyuma iki naco cerekana ko ari gikombe kidatanzwe, nibyo ni gikombe cya mbere kigiye kwitabwa n'ibihugu 32 mu rwego rw'abagore n'abakobwa. Birarabonika rero yuko nibijyanye n'amadroite bicanke uburenganzira bwo kwerekana izo nkino z'abakobwa, buraboneka uko byaduze cyane, naco gituma rero na FIFA mu bisize yaragize ikibazo cyo kugira itange isoko y'abazokwerekana izo nkino abazo bafitiye uburenganzira, naco gituma rero ubu atamuntu asanzwe cyangwa televiziyo isanzwe izo bifite uburenganzira bwo kwerekana izo nkino z'igikombe cy'isi yose cy'abakobwa.
Kubona Afrika zose rikwirwa n'ibihugu bine, kuvuga Afrika y'Epfo, Zambia, Nigeria na Maroc, mubona ibyo bihugu bikwiye cyangwa haracyakenewe kugira intambwe ziboneka mu byerekeye guteza imbere mu rukino rw'umupira w'amaguru ku rwego rw'abapasoni muri Afrika?
Ico ni kibazo kidasanzwe, ariko rero nibaza yuko umuntu arabye nibyo by'igihugu ibihugu bizokwitaba kino gikombe cy'isi yose byaradugijwe biva kuri 2024 bijya kuri 32. Nibaza yuko kubijyanye n'umugabane wa Afrika, umugabane wa Afrika usanzwe ufite ibihugu bine cyangwa bishobora kuba bitanu, kuko hari igihugu gitegerezwa guca mu nkino za playoffs ariko kitaroso ubwo burenganzira. Nibaza rero yuko twoba turashima iyo tambwe, kuko birabye atari igihugu cya Aziya gisa n'icyagiye imbere ya Afurika. Ibindi bihugu byose usanga biri bifite ibihugu bine, iyindi migabane iserukirwa n'ibihugu bine cyangwa ibiri munsi. Intambwe iracakenewe, ariko rero intambwe ya mbere nibaza yuko ariyo guteza imbere umupira w'amaguru muri Afurika. Nibaza yuko koba akajyo keza ko kuronka ibihugu birenga bine biserukira umugabane wa Afurika mu nkino z'igikombe cy'isi yose cy'abakobwa n'abagore.
Muri rusangi ubona umupira w'amaguru ku rwego rw'abapasoni muri rusangi ku isi mu bice bitandukanye, mubona wifashe gute?
Umupira w'amaguru w'abagore nibaza yuko uri kuratera imbere, umuntu arabye amahiganwa mwamwe kuri nka jewe rekana mwebwe muri mu bihugu biteye imbere mu bijyanye n'umupira w'amaguru w'abagore. Umuntu arabye Amerika nicyo gihugu cya mbere gifite ihiganwa rikomeye, gifite abakinnyi bakomeye b'abakobwa n'abagore. Suede ni uko nyine, dufite ihiganwa rikomeye cyane, mbere usanga hari n'inkino z'imigwi y'abakobwa usanga zirurengwa benshi gusumba abarorera inkino z'umupira w'amaguru mu cyicaro cya mbere ngaha muri Suwede. Hagacuraba nka bino bihugu bya Skandinavi usanga ari ibihugu bikomeye cyane mu bijyanye n'umupira w'amaguru w'abakobwa. Hanyuma iki nacyo twonashima kuba nk'abanyafurika, nibaza yuko biryoshye cyane kubona imigwi ikomakomeye mu Bwongereza, muri za Espagne, mu Bufaransa n'ahandi, usanga isigaye ibera isoko abakinnyi bamwe bakomeye b'abanyafurika bava muri za Nigeria, Cameroon, Afurika y'Epfo. Ibyo nibaze yuko ari intambwe ishimishije yerekana yuko iterambere ry'umupira w'amaguru w'abakobwa ririko riraduga. Hanyuma kandi nibaze yuko hari n'ibijyanye na n'ubushimwe butangwa, usigaye usanga abakobwa n'abagore batigira bibagirwa cyo kimwe n'abagabo.
Naho kubijyanye n'inzitizi nko mu bice bimwe aho kubera imigenzo, kubera imico, hari abakibona ko urukino rw'umupira w'amaguru ari urukino rw'abagabo. Izo zitizi muzibona gute mu bihugu cyane cyane muri Afurika no mu karere kacu?
Ya muri Afurika nibaza yuko ibihugu bimwe bikigendera ku migenzo twinzi ko twoyita ya kera, kumbure itajyanye n'iterambere rya none isi igezemo. Aho usanga hari ibihugu bikinyiza abakobwa, bikinyiza abagore, ugasanga rero ntibugurutse, ntibugururiwe ijyana ku ijyana gushobora kujya gukora ibyo bashaka, na cyane mu gukina umupira w'amaguru. Urukino muri Afurika rufatwa nk'ubwo abahungu gusa, ariko wagera muri bino bihugu byacu nko ngaha muri Skandinavi urabona yuko abakobwa umupira bakuru umupira w'amaguru cyane gusumba mbere n'abasore bakiri bato bahari mu gihugu cya Sweden. Icyo rero nibaza yuko ari ikintu cyerekana yuko umupira w'amaguru w'abakobwa umeze neza, ariko naho hari ibindi nabyo bica biza by'imico ya none ijyana n'iterambere ry'isi. Aho usanga mu migwi imwe inakomakomeye usanga mbere habugwamo ibintu by'abajyamana bahuje igitsina ugasanga rero biragwiriye cyane biragwiriye cyane mu migwi y'abakarimike na cyane ngaha Iburaya Amerika na Canada biravugwa cyane ibyo ntibaza yuko nabyo nyine rimwe na rimwe bishobora kubera intambamyi iterambere ry'umupira w'amaguru w'abakobwa kuko usanga hari abo mu kibano muri sosiyete tubamwo usanga batabyakira neza ariko nibaza yuko tukwiye kubyakira uko nyene kumbure nabyo nyene biri mu bishobora kuba biriko bituba n'ubwo rukino rw'abakobwa rukundwa cyane bwe runatera imbere kuko nibaza yuko haba hamwe na hamwe usanga hari aho bigera umukobwa cyangwa umugore agahagarika gukina kubera gutwara imbanye kubera kugira umuryango ibyo rero nibaza yuko twoga turabyakira uko
tuza ku mirongo ya telefone dufite Ishimwe Salomon uratwumva
yego ndabumva neza
uhamagaye uri he Salomon
ndi utare mu Rwanda mu ntara y'Amajyepfo
ufise ikibazo baza cyangwa icyumviro shikiriza umutumire
ikibazo n'icyiyumviro ndashaka kumubaza
yego
ndahera ku kibazo ese birakwiye ko abanyafurika twebwe tudagomba kwakira igikombe cy'isi kugira ngo ntabwo bikwiye ko duhora twitabira igikombe cy'isi turi amakipe ane noneho twebwe afurika kuki tutakira igikombe cy'isi ese kuki tujya kucyakira turi abanyamuryango ba FIFA bumenize n'abagabo bose ubwo muri rusange twari tubavugira hamwe ariko tutabona afurika bayiha umwanya nayo ngo yinjire ku ruhando mpuzamahanga rwo kwakira igikombe cy'isi se nta bikorwa remezo bihari
mugomba kuvuga ku rwego rw'abafasoni kuko Afurika y'Epfo yarakiriye igikombe cy'isi yose mu mwaka w'2010
ndabizi yaracyakiriye ariko ngira ngo ibyo badukoze mwarabibonye birwaje ibicurane kandi nyamara ibicurane niwe babasanzwe babirwara kugira ngo Afurika yambike isura mbi itazongera kwakira igikombe yitwaza ngo ibicurane by'ingurube
murakoze reka bishure mutumire mu mwishure
yarakoze cyane umuvandimwe wo mu gihugu cy'u Rwanda badije ikibazo cyiza cyane nibaza yuko Afurika yari ikwiye kwakira ingiro mwe n'izi ariko rero nibaza yuko duca tugaruka ku kibazo mwari mwegiye kutubaza mu kanya kijyanye n'imico n'imigenzo mu bisanzwe kugira igihugu cyakire gisabe kwakira izo nkino z'abakobwa nuko icyo gihugu kiba gikunda izo nkino z'abakobwa kiba gishigikiye iryo terambere ry'umupira w'amaguru w'abakobwa ariko rero nibaza ko muri Afurika urabye ni hake cyane nibaza yuko naho hari abakinnyi bamwe bariko barasohoka bava ku mugabane wa Afurika bakajya gukina ku yindi imigabane si ibihugu byinshi mbere usanga bamwe bava mu bihugu usanga na mikoro canke y'ubutunzi bw'ibijyanye n'ibibuga ibijyanye n'umupira w'amaguru muri rusangi ugasanga rero nta mikoro bafite nta bushobozi bafite bwo kwakira izo nkino mwe nizo z'igikombe cy'isi yose kuko nibaza yuko no mu bagabo nibaza yuko muri Afurika kaguchi kuno munsi atabihugu bibaye byinshi ni bibiri cyanke bitatu bishobora kwakira inkino z'igikombe cy'isi yose naho coba ica bakiri bato mu bagabo uretse n'ica bakuze ibyo rero ugacusanga rero no kuri iyo migwi no kuri izo nkino z'igikombe cy'isi yose cy'abakobwa nuko nyene kuko izi ko ari igihugu twovuga kishobora mbere no gusaba kwakira izo nkino z'igikombe cy'isi yose cy'abakobwa kuko dusubiye inyuma muri ya mico twosanga ari uruhombo rudasanzwe kuko twosanga hari inkino zimwe zimwe usanga atanabarorezi ijana bashobora kujya kurorera izo nkino rero ni inzitizi nibaza yuko ikintu cya mbere nk'uko twari tuhejeje kubivuga mu kanya ni byiza yuko amaleta yo muri Afurika amashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri Afurika bagerageza bagakoresha uko byose kugira babanze bateze imbere urukino rw'umupira w'amaguru w'abakobwa hanyuma kandi bongere barukundishe abana bakiri bato b'abakobwa ibyo rero nibaza yuko twobiha imyaka myinshi kugira bizoshoboke yuko Afurika yose ishobora gusaba kwakira inkino z'igikombe cy'isi yose cy'abakobwa
Idrissa Bakungu nawe nyine aradutwakuye Idrissa uratwumva
ndabumva neza uriwe neza
ubu twakuye uri hehe mwiriwe
mereye hano Kigali mu Rwanda baje gushimira umutumirwa wadutumiriye ni byiza cyane nisabira abashiki bacu gushyiraho umuhete uwate kugira ngo muri izo nkino zabo nisabira ababyeyi kuzaba bari kure abana b'abakobwa bajye gukina fiyo ni byiza cyane kandi noneho nongera nisabira uwo muvandimwe watumiye hari ibihugu byinshi muri Afurika bidafite ubushobozi yati cyane na bibuga na bikoresho na batoza buriya bazegere bibi mu buga cy'imbere y'igihe cy'aba batinyuza kandi n'abanyarwanda bitabira ngo hari n'ubu bwinshi muri Afurika iyo abakobwa bateye imbere muri za Nigeria za Maroko ari ku rwego rwiza kandi n'abanyarwanda ngo ya makipe y'Uburaya ngo akora Afurika hari abana b'abakobwa bazi gukina umupira ariko babura ubushobozi kandi noneho kuronda aho iruhura mwavuzeho kare abonye birakabije cyane abakinnyi b'abirabura mu kurirwa iyo yohoterwa bishingiye ku ruhu ukabona muri Espanye benshi ubundi byarabaye kuriya muvandimwe turazumya Brezil birakabije cyane buriya ukareba no mu bihugu bya muri Espanye ukareba mu Butaliyani ukareba usibye mu Bwongereza niho bitari Ubwongereza nta kibazo cy'irondaruhu rihari cyane kubera ngo bakajijeho igihano byinshi mu Bwongereza ubwo rero mbona dore mu Bwongereza yateye imbere niyo mpamvu abantu benshi bayisangamo ni ukuvuga ngo noneho ngongera nkagaruka kuri bashiki banjye ntibashyireho umuhate bakureho amafaranga ndetse n'ubuzima bizahinduka ni ukuvuga ngo bakore imyitozo nitabira ngo umuyobozi mwatumiye ashakire inkunga abakobwa babashe gukina umupira w'amaguru igihe nabo biteze imbere kimwe n'abasaza babo ngenda bashishikariza ngo bareke ya myumvire ya kera bihutire kujya muri siporo kugira nabo biteze imbere kimwe n'abasaza babo ubona abasaza babo bateye imbere barahembwa amafaranga meza bari mu makipe akomeye bigatuma na wa wundi ukiri muri Afurika bimbura imbaraga zo gukora cyane kugira ngo abashe kwiteza imbere kimwe nawe arebeye kuri rwa rugero rw'abakinnyi burayi bakuru be
murakoze
ikibazo nyine bari
muheraheze
halo
yego muheraheze icyo cyumve munyarutse cyangwa mwahejeje mwarangije icyumve mwagishikirije
ndo nagishikirije ariko ni ukuvuga ngo badushyizemo ubushake badushakire ibikoresho begere na za leta ahantu hatari ibibuga nyine babyubake bashiki bacu babashe gukora kwiteza imbere muri siporo y'amaguru
murakoze
murakoze
mutumire icyo cyumviro cya Idrissa Bakunga aravuga ko ta buryo buhari ariko aravuga nk'ibibuga by'umupira w'amaguru nibaza no kugwego rw'abagabo ko hakiri ibibazo bikomeye kubijanye n'uburyo n'ibibuga by'umupira w'amaguru yari kasaba ko hogira igikorwa amareta akagerageza gufasha guteza imbere urukino rw'umupira w'amaguru kugwego rw'abafasoni
ego nivyo twaduhereye mu kuvuga bukanya nibaza yuko amareta yo muri Afrika na cyane cyane amashyirahamwe y'inkino yoyo aranahabwa n'uburyo buri specifique cyangwa bwategerezwa gufasha mu iterambere ry'umupira w'amaguru w'abakobwa n'abagore aho n'igisigeze kandi abirazwi yuko nk'amafederasiyo yose yo muri Afrika arahabwa uburyo bwo guteza imbere umupira w'amaguru w'abakobwa gusa ariko rero nibaza yuko hari n'ibihugu muri Afrika bitari bike bidafite n'amahiga wa y'umupira w'amaguru umuntu arabye nko mu bihugu cy'u Rwanda haba abo bari bahegeye guhamagara bari bibaza yuko ari igihugu tuzi dukurikirana cyane mu bijyanye ngene gitera imbere mu bijyanye n'umupira w'amaguru biraboneka yuko muri uyu mwaka baragarukanye amahiganwa y'abakobwa mu kijero cya mbere n'icya kabiri ariko umuntu asubiga inyuma cabona yuko habahaye imyaka itari mike yatahiganwa ry'abakobwa rihari ibyo rero nibaza yuko ari intambamyi cyo kimwe n'ibindi bihugu nk'u Burundi bya Tanzania n'ahandi ibyo rero ugasanga rero hashaza niki n'icyo kibazo cy'ibibuga icyo kibazo cy'uko n'amashyirahamwe y'umupira w'amaguru atitaho uwo mupira w'amaguru w'abakobwa ariko wagenda ukaraba imwe n'amaekipe agerageza kwiyubaka mu Rwanda narabonye yuko basigaye bagura abakinnyi bavuye mu bindi bihugu bavuye mu Burundi bavuye muri Kenya bavuye muri Uganda wagenda mu Burundi nuko nyene hari higanwa ryo mu cyicaro cya mbere usanga bagura abakinnyi bavuye mu bihugu bibanyi muri Congo n'ahandi ibyo nibaza yuko bo cyangaho nyene hanyuma kandi bakagerageza no kuduza ubushimwe kujya babigira mu bahungu babigire no mu bakobwa abaterankunga cyangwa abasponsora baza gushyigikira ayo mahiganwa babarondere bashyira uburyo muri iyo migwi y'abakobwa ibyo nibaza yuko biri mu byo bifasha cyane mu iterambere ry'umupira w'amaguru w'abakobwa hanyuma bagerageze kuza baragwiza ubuvukanyi, bagwize ubugenzi n'ibihugu bimwe bimwe usanga bikomeye muri ibyo bijyanye n'umupira w'amaguru w'abakobwa, usanga bifite uburyo bwinshi bishyamo uburyo bwinshi, ugasanga bafite n'ubusesekara bashobora gufashisha ibyo bihugu n'iyo migwi y'umupira w'amaguru y'abakobwa muri Afrika. Ibyo nibaza yuko ari byo byoduha ibyizigiro by'uko umupira w'amaguru w'abakobwa uri kuratera imbere, uri kurashigikirwa na cancana na leta zacu, amafishi rahamwe y'umupira w'amaguru abishyizemo ingufu.
Tubandanize kuri Ntuyibwami Phil Rukotana Karemera, uratwumva?
Ndabumva cyane ijwi rya Amerika.
Uhamagaye uri he?
Bo ndi mu Rwanda Nyagatare.
Ubese kibazo ubaza icyumviro ushikiriza?
Ndagifite ikintu ndibuze kuvugaho ku kijyanye n'iki gikombe cy'isi cy'abari n'abategarugori. Nashaka kugira ngo nguye ku kintu kijyanye na kiriya mwahoze muvugaho kijyanye n'umuco, uburyo cyo ushobora kubangamira umupira w'abari n'abategarugori cyangwa se no kubutatera imbere. Njyewe mu busanzwe nkunda kuvuga ku kintu kijyanye n'uburyo kitubona ubwitabire bw'abari n'abategarugori ku mastade. Uzasanga iyo bakiri abana batoya cyane tugera ku mastade tukabona umubyeyi afasha abana be bose bajya kuri stade bajya kureba umupira w'amaguru, ariko uko imyaka igenda ishyira usanga baba ari n'abategarugori bagenda baba bakeya, kugeza aho ugera ku kibuga ugasanga stade yihariye byibura 90% by'abagabo. Icyo kintu ni kimwe mu gituma umupira w'abari n'abategarugori udatera imbere, kandi nkabona n'imbogamizi ko zishobora kuba ziriho mu babihagarariye nk'abaminisitiri, kuko uzasanga ahanini nabo ubwabo ku kijyanye n'uburyo kibafata umupira w'abari n'abategarugori biracyari hasi cyane. Yego, wenda twakuze twumva ko umupira w'amaguru ari imikino y'abahungu, ari imikino batumvamo ko abakobwa bayijyamo, ariko na nyuma yaho kugeza n'ubu ngubu urabona ko batarabiha umurongo nyawo ukwiye, kuko biravugwa ko urimo urazamurwa, kuko biragaragara hano mu Rwanda icyiciro cya mbere kirahari, icya kabiri kirahari, ariko urewe uburyo kiba ukonsidera cyangwa se uburyo kiba ushyiramo ingufu kugira ngo uzamuke ntabwo biragira ku rwego nyarwo. Ahubwo nkaba nabazaga umutumirwa, bo mubona ku kijyanye n'uyu mupira w'abari n'abategarugori kwe devie cyangwa se uko abibona, abona ubuyobozi ko kubushyiramo ingufu zikwiye, kuko niba barasigaye inyuma harakwiye kujyamo n'ingufu zirenze izo bashyira mu mupira w'abagabo, kuko kugeza ubu ngubu biracyasanga umupira w'abagabo ari utezwa imbere kurusha uko umupira w'abari n'abategarugori watezwa imbere. Tubigishingira ku mafaranga abonekamo, ari abakinnyi amafaranga bahabwa, ari n'ibindi bintu bahabwa cyangwa se n'uburyo cy'umupira w'abari n'abategarugori uvugwa muri media, uvugwa mu bitangazamakuru. Kuko buri munsi twumva amakipe yo mu Rwanda uko akina, buri munsi bishobora kuba ruzi ngo ikipe imeze gutya na gutya, kuko mu biganiro turabyumva. Ariko nko mu rubuga rw'imikino cyangwa se mu biganiro by'imikino, kugira ngo wumve bavuze ku bishampiyona bari n'abategarugori bayivugaho cyagiyageze ahashyushye, ariko zibayivugaho umunsi ku munsi. Ibyo byose bikabona ko ari itangazamakuru, ari abayobozi, ari ababyeyi, ndetse natwe ubwacu basaza babo hari icyo tugomba gukora kirenze kugira ngo umupira w'abari n'abategarugori ugere hejuru. Murakoze cyane, ijwi rya Amerika.
Murakoze, ndabashimiye. Mutumire ariko aravuga ko abazi ikibazo nimba ubuyobozi bushiramwo ingufu zikwiye, uburyo bukwiye mu mupira w'amaguru ku rwego rw'abapasoni n'abigeme.
Murakoze cyane, nibaza yuko ntiyatanze icyiyumvira atanga n'inyisho, kuko nibaza yuko iryo shaka n'iryo ribuze ku mareta na cancana amashyirahamwe yo mupira w'amaguru muri Afrika, kuko nibaza yuko ari ibintu bigaragara cyane, kuko nk'uko yabivuze biroroshye cyane gushyira uburyo mu bakobwa kandi bagashika kure, kuko bobo muri Afrika bitwa yuko bataranganisha uburyo bataranganisha imishahara. Ibyo rero nibaza yuko biri mu byo tuma rero iyo migwi y'abakobwa itwara amafaranga make ifashijwe igashyigikirwa yoshobora gushika kure. Ariko kubera kwa kutita umupira w'amaguru w'abakobwa nk'akarorero ka hafi notanga, nibaza yuko kubakurikirana iby'umupira w'amaguru w'abakobwa barazi yuko nko mu guseruka igihugu w'u Burundi waheruka kwitaba inkino za nyuma z'igikombe cya Afrika zabereye muri Maroc, ariko ngira murazi yuko urukino rwa mbere urwa kabiri u Burundi bwagiye gukina izo nkino budafite imyambaro yo gukinisha izo nkino, nuko nyine bashatse gukingira iryo higanwa ntiriteshwa agaciro uwo mu guseruka igihugu w'u Burundi, bari nuko bahatswe no kuwirukana. ibyo ni baza yuko byerekana yuko ukwitaho ishakarike no kudata agaciro iyo migwi iserukira bihugu y'abakobwa ni baza yuko biri mu byo twovuga bizingamitse cyane iterambere ry'umupira w'amaguru w'abakobwa hanyuma kandi muri Afrika nkuko twabivuze birazwi yuko abantu bakunda cyane ijya migwi ijya amahiganwa y'abahungu ugasanga rero inkino z'abakobwa ziba birorera atabarorezi bahari ariko ni baza yuko ntanze akarore nko mu bihugu byacu tubamo ndavuga Burundi ndavuga Rwanda nibaza yuko bogerageza kuhubwo bakaza zijya kintu bakadishira umunsi umwe abakobwa batangura gukina abahungu bagakurikira ibyo rero nibaza yuko byofasha kugira abantu babone yuko no mupira w'amaguru w'abakobwa ukundwa cyane ugashigikirwa hanyuma nabajye bakobwa nabo bamwe ntibanakunda no kuja kuri zijya nkino z'abahungu bakabazi bakinye inkino zabo bagaca bicara ngaho bakaraba ingene abahungu nabo bakina horo nibaza yuko ari kamwe muturero notanga twengere umupira w'amaguru w'abakobwa hoteli imbere ugashigikirwa hanyu baduze ibiciro ubushimwe baha imigwi y'abakobwa kujya babigira mu bahungu bikore hano kandi banarabe yuko banarosira umuterankunga batomuha ibwirizwa yuko ategerezwa no gufasha imigwi y'abakobwa mu gihe bazanye uburyo butari buke bwo gufasha imigwi y'abahungu.
Nako vyerekeye ishirahamwe mpuzamakungu ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA mubona rishyiramo uburyo amafaranga ku bijyanye n'umupira w'abafasoni n'abigeme uburyo bukwiye
ishyamo ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA nibaza yuko ari ryo twobanza gushimira nagize amahirwe yo gukorana naryo akatari gake nibaza yuko nzi neza ijana ku ijana yuko hari uburyo bwinshi batanga bwo gufasha imigwi y'abakobwa na cyane cyane kumva kubakiri bato muri FIFA birazwi yuko uburyo butari buke butanga ibihumbi n'ibihumbi by'amajana by'amadolari usanga baba banditse yuko ubwo buryo butegerezwa kuja mu iterambere ry'umupira w'amaguru w'abakobwa co kimwe n'umuguserukira n'imigwi y'abakiri bato mu iterambere ry'umupira w'amaguru w'abakiri bato ariko rero mu mafederasiyo yacu umupira w'amaguru mvuze yacu mu nyumve yuko baniko mvuga u Rwanda n'u Burundi hoho dusanzwe tumenya ibihabera usanga uburyo muri ubwo buryo ahubwo ari bwo baca bafata bakajya gukoresha mu bindi mu miseze twarabyumvise mu Burundi bavuga yuko abafaranga atari make FIFA itanga bafashishije mu by'umupira w'amaguru mu Burundi FFB usanga ariyo mafaranga bafashishije imigwi isiruka y'igihugu y'u Burundi yagiye gukina amahiganwa mpuzamakungu ariko abiranga ugasanga mu mategeko ya FIFA azwi neza ibyo ntibikwiye gukorwa kuko FIFA amafaranga itanga usanga ari ayo gushigikira ijya migwi y'abakiri bato ijya migwi y'abakobwa ariko rero ugasanga bice bijya mu bindi ibyo rero no mu Rwanda ni uko nyine turamaze kubyumva yuko uburyo bapfuma babubika bakabukoresha mu bindi nta kubukoresha icyo bwagenewe muri iryo terambere ry'uwo mupira w'amaguru w'abakobwa nabo bakiri bato icyo nicyo kibazo niyo ntambamye nibaza yuko ishobora kuba izingamitse iterambere ry'umupira w'amaguru w'abakobwa mu bihugu byacu ariko ku FIFA yoyo ugasanga ibyayo biratomoye biri ku murongo barazi aho bashobora gushira
ubujyo bwa. Tugaruke ku mirongo ya telefone dufise Ernest Valvede iradukunda uratwumva?
Ndabumva neza cyane.
Uduteye ka muri he?
Ndi Kigali mu Rwanda.
Ikibazo ikimviro?
Igitekerezo na mutete. Nasaba ko nasaba ko mutumirwa ko bakongera uburyo baha agaciro abakinnyi b'abahungu kandi kuba agakira abakobwa kuko nabo bashoboye kugira ngo usanga no mu bihugu byacu nko mu Rwanda sindi n'ahandi nimba ariko bimeze abakobwa batabaha agaciro nk'abasaza w'abahungu.
Murakoze.
Ikindi nabazaga
mugishikiriza
ete umutuza abona uko Maroc yageze ku finali mu gikombe cy'isi cy'abagabo n'abanyafurika wenda babikora. Murakoze cyane.
Murakoze.
Murakoze.
Ikimbura cya Ernest mukivuga ku iki Steve
Nicyo cyumviro nico twari ko turavuga cyo guha gaciro imigwi y'abakobwa kandi bajya yuko bikicoboka igihugu cy'ugwana mu mitende twari muri Congress ya FIFA yabereye Kigali mu kwezi kwa gatatu nibaza yuko twagize amahirwe yo kwitaba urukino rumwe rwari ko ruhuza umugwi w'abakobwa wa Rayon Sports wari gucica ukigira kabiri wari kukina n'uwundi mugwi ariko rero nyuma y'ubwo rukino bari bashije gutegura urundi rukino nabwo rwahuza abayobozi ba Rayon Sports n'abamenyesha makuru ico gihe bahabwe batumenyesha yuko rujya rukino bashimye yuko arugiriya publicite nyinshi kugira barondere uburyo biciye muri urwo rukino rw'abakobwa kugira barabe yuko boronka uburyo bwo guhemba abakinyi n'abamenyereza batahe bari bamaze iminsi badahembwa mu mugwa w'abakobwa wa Rayon Sports. Ibyo rero urumva rero yuko izo nkino z'abakobwa ko ziha agaciro bona hari n'uburyo bwovamwo ugasanga burasahirije burafashije muri iyo migwi y'abahungu nk'uko ubwo rukino ntanze kwa karorero byagenze. Ibyo rero nibaza yuko twababwiye yuko ni byiza yuko abantu baha agaciro umupira w'amaguru w'abakobwa kandi birashoboka cyane kandi biroroshe cyane gusumba uko mu bahungu bigenda, hanyuma kandi urabye nko mu bihugu byacu ni inkino zigenda usanga na kalifikasiyo yoroshye. Kalifikasiyo yo kugira ushike kure ukina iyo mufashe mu mugongo mu guseruka igihugu w'abakobwa usanga byoroshye yuko ushobora gushika mu nkino za nyuma z'ibikombe cya Afurika ekamere n'ibikombe cy'isi yose nk'uku usanga hari ibihugu bimwe bitaba byaje bimenyerewe uzubona bikoze amateka bigashika kure. Maroc arayivuze mu bahungu ariko genda murabe no mu bakobwa Maroc ifite imigwi myiza mu gihe ibi igihugu cya Maroc kiri mu bihugu by'Abarabu babona yuko umuko ubwa adakwiye kujya mu kibuga ngo atere umupira w'amaguru ariko arabaho kigeze ubu Maroc yarenganye ibihugu bitari bike byo muri Afrika mu iterambere ry'umupira w'amaguru w'abakobwa kubera iki bawuhaye agaciro babona n'abakobwa yuko bashoboye ibyo abahungu bashoboye n'abakobwa barabishoboye. Maroc ubu igiye kuza mu bihugu bikomeye cyane muri Afrika mu mupira w'amaguru w'abakobwa atanu n'imyaka nibaze uko ishika ku 10 iheze aha Maroc itanguye kugira umugwi userukira igihugu cyabo nuko tubiha agaciro federasiyo zacu zibiha agaciro hanyuma marita yacu nayo yongere abishyigikire nibaza yuko iryo terambere tuzoribona atari kera cyane.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda.
Ijya hirya ariko madamu winyegera ariko abanyabugongera ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe
ngo jewe nduwe ibuko
yego rata urumunya rusange kazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo
ariko abirasi bimuhumura kamana
shofe wenda banashaka kuri wacu rusange uradutwara neza kandi ndakwizeye
emye kwetu ni bugo
ndi bugo
wiki nukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi yapa shofe twigende kombo taxi yaje
taxi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye.
Kombo taxi mwitegurirwa kandi mukayigezwaho na
La Benevolence Agrola.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu kiganiro muri sanga cyo no munsi turiko tuvuga ku gikombe cy'isi yose cy'umupira w'amaguru ku rwego rw'abapfasoni n'abigeme kizotangura ku itariki 20 y'ukwezi kw'indwi kirangira ku itariki 20 y'ukwezi k'umunani uyu mwaka wa 2023. Ibihugu bizokwakira ico gikombe ni Australia na Nouvelle Zealand. Umutumire wacu akaba ari Steve Derrick ndizeye umenyesha makuru w'inkino. Tugaruke gatoyi ku mirongo ya telefone dusese kana uratwumva?
Ndabumva neza.
Kana uri he?
Ndi Gisagara cha Goma muri Congo.
Ufise ikibazo cyangwa icyumviro shikiriza?
Yego, ni ibibazo ndetse n'ibyumviro.
Mubishikirize.
Hanyuma nobashimira iki gisata cy'inkino ni gisata iradizi rya Amerika mudakunda kuvuga rwose ariko ndabona intambwe iriyo. Ibyo byo ndabibashimiye aba ubutamuze muze mutegure ku nkino z'abahungu nabyo fitu ku mupira w'amaguru akabazo ka mbere rero nobata Derrick habuze igiti kibuze ko kuhugira mu Burundi cyo nk'umugwesero cya gihugu w'abakobwa uri kwinye ndetse no mu bagabo kuko turiko turayaraba ihamagarwa mu guhamagara sinzi ishobo wabaraba nk'umuntu wihweza nk'umunyamakuru w'inararibonye ni kigisho wakibuze Mbega iyi ngingo ya kafe na FIFA yo guhagarika ibibuga mpuzamakungu iyo nta ngaruka yo bifise mu iterambere ry'umupira habo w'abahungu canke w'abakobwa mu guheraheza no kirakamo leta amareta yose ya Afrika nko ku Burundi birateye isoni kuri igihugu cy'u Burundi ubwiza bw'u Burundi atakibuga mpuzamakungu dufise ibyo byose ni ibintu bizinganisha impano z'igihugu mu guheraheza kandi no saba tuganya amahiganwa ko ugira amahiganwa menshi mu ntara nkuko rigenda bikogwa handi nka no mu Rwanda aho mbita amaso kenshi hari Kagame kate umurenge mu mupira w'amaguru n'amahiganwa ahuza abahungu n'abakobwa bahereye hariya mu nzu cumi kuri ya tuvuga mu Burundi kuri nyumba kumi impano zihagenda zibonekana uko ariko mu Burundi uzokumva ngo kupe di perezida ni ya miguza fofira ni ya miguza inyange ya miguye rusangwe ariko hari izindi impano ziri hariya mu bitoki zaho zimenyekanira kugira ngo nawe berekane impano kubera iki itunganywa nabi nkumenyesha makuru rero natuvugire hariya mu mitumba hari impano zibikwiye amahiganwa atunganywa batuvugire ku banyamitahe bashyiremo uburyo umupira w'amaguru utera imbere kuko ndiko ndaraba nko mu bahungu sinavuga aho duteye imbere rwose ariko kubera iki uwa mwana uzosanga ateye imbere ntazoshika kwihangiro ryiwe kubera ko ata amafaranga ahari ntuzokwemera kujya gukina uvunikira ubusa ugaruka kugora papa na mama wari gukinira umugwi ugize gute umugwi uvuga ngo userukiye igihugu ibyo byose wumva n'agahazi abanyamitahe nibadushyiremo uburyo hanyuma amahiganwa abe menshi impano ziboneke icyumviro cyanjye cyari cyo
murakoze
nama
mu mwishure
murakoze bavuze ibintu tumaze kuvuga cyane nibaze yuko ugushaka ariko kubuze hanyuma kandi n'ubumenyi atari kirenga cyangwa urukundo ruke ku bantu bamwe bamusanga barongora amashyirahamwe y'umupira w'amaguru nibaze yuko ariyo nzitizi yindi idasanzwe kuko yaba abantu batwara amashyirahamwe baba bafite urwo rukundo n'ubumenyi budasanzwe bwo gushobora gutegura ibintu gutegura iyo migambi yoteza imbere izo nkino z'abahungu cyangwa iz'abakobwa nibaze yuko biba byoroshye cyane yavuze amahiganwa menshi ni byiza ariko rero nibaza yuko ikibazo cyaje nibaza yuko ibintu byatanguye kuba bibi igishyamo ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA ritanguye kurungikira amafaranga ku mashyirahamwe y'umupira w'amaguru mu bihugu biri muri iryo shyirahamwe ugasanga rero muri Afurika hagukoresha ubwo buryo icyo bugenewe bamwe bazi yuko bajya kurongora amashyirahamwe y'umupira w'amaguru kugira batunge kugira bikore kuri ubwo buryo kugira bihembe ayo bashaka ariko rero ugasanga nta na hamwe biba byanditseho ko amafaranga ajye guhemba abayobozi cyangwa ajye gutungisha abayobozi b'umupira w'amaguru ibyo turabyumva mu bihugu bitari bike muri Afurika aho rero ntaza kugira atunge cyangwa akahaza ku neza cyangwa gukikenye ariko rero ugasanga imigambi yo guteza imbere urukino sikirenga yabivuze mu Burundi turumva yuko ari amahiganwa abiri akomeye y'abahungu ahiganwa ryitiriwe umukuru w'igihugu ahiganwa rya Primus League Nationale usanga ari kinamwo iyo migwi ikomeye ugasanga n'imigwi igeze no mu bice bya nyuma muri iyo higanwa rya kubye perezida n'iyo migwi nyine mu cicaro cya mbere ariko rero ariko iyaba bategura inkino kuva ku mitumba mu makomine muri province usanga byofashije cyane mu kubona abakinnyi bakibato bafise impano bafise iyo ngabire yo gukina umupira w'amaguru ugasanga biratumye n'iyindi migwi ibabona ariko rero usanga nuko ugasanga amahiganwa birakera twari tuzi yuko mu ntara wasanga hari higanwa lokale usanga rikomeye cyane rimwe imigwi ikomeye ugasanga iyo migwi niyo igwanira kuduga muri iryo higanwa ryo mu cyiciro cya mbere ariko ubu byaraheze icyo rero nibaza yuko ibijyanye n'ishyaka rike ibijyanye n'ubumenyi buke bw'abantu bamwe bamusanga batwara amashyirahamwe y'umupira w'amaguru haba mu Burundi mu Rwanda cyangwa mu bindi bihugu n'icyo kibazo kihari sino iguteza imbere umupira w'amaguru bisa n'uko byari byoroshye isi yuko muri Afurika ubaho umupira ukabaronderera ikibuga naho kiba atabyatsi biriko kubera urukundo abantu bakunda umupira w'amaguru usanga bakina kandi ugasanga biroroshye kuvumbura impano
Radio Zwidi Amerika Washington DC mu kiganiro muri sanga tugarutse ku mupira w'amaguru ku rwego rw'abapasoni n'abigeme Nombori bibi huku bitei mbele nga huli Iburaya na nga hamuli Amerika vijafashigie kugira ngo abakinyi baba faso ni nabi igeme balonge ichuwa hilo chane chane kubijanye nukungana hagati ibitsina kubijanye nukuronsuwa umushahara ungana nga nga hamuli Amerika vijafashe urugamba rukomeye kubakinyi baba faso ni nabi igeme aho mu mwaka w'ibihumbi na mirongo ibiri na kabiri bashoboye gushika ku masezerano n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakemera kubafata cyo kimwe n'abagabo ku byerekeye umupira w'amaguru kubijanye no kubaha agahembo n'utundi dushimwe. Ibyo bikaba byaragize ingaruka no ku bindi bihugu byaciye nabyo bisemerera ku byerekeye abapfasoni nka Canada naho iwanyu ndibaza ari na za n'ibihugu nka nk'Ubuholande, Australia na Canada mubona ugo rugamba guko haranira kungana hagati y'ibitsina kujanye n'umupira w'amaguru niko kidafashe ico giye kirekire nihe ngaruka bizogira kubona ibihugu byarafashe ya mbere byo mu bihugu biteye imbere nk'Iburayi naga
yarabakoze cyane kuri to kibazo ni kibazo kidasanzwe na cyane kuri twebwe nk'abanyafrika usanga babona yuko umukobwa cyangwa umugore atacashoboye bakabona yuko umuhungu cyangwa umugabo ariwe ashoboye gusa mu gihe usanga hageze mu bikorwa ugasanga hari ibikorwa muri Afrika bigenerwa abahungu gusa cyangwa abagabo abagore ntibabijemo ntibabyegere ariko rero nibaza yuko tugeze muri bino bihugu biteye imbere na cyane kuri ico turi ku kijyanye n'umupira w'amaguru nibaza yuko ari ikintu cyiza cyane nibyo byaragoranye naho byafashe imyaka myinshi ariko rero nibaza yuko nka bintu bihugu tubamwo akarorero ka hafi ndakorana cyane nisha mu by'umupira w'amaguru ngaha muri Sede nibaza yuko ko mu bijyanye n'imigwi iserukira igihugu bose barangana imigwi iserukira igihugu mu buryo bumwe bagenda n'indege y'igihugu uburyo bw'urugendo bahabwa bumwe amapime y'urukino cyangwa agashiruka buti bahabwa ku rukino baba bakinye barutsinze banganije cyangwa batsinzwe barangana hose ibyo rero nibaza yuko ari ikintu cyiza cyane amakandi n'ubushimwe batanga ihiganwa riheze na cyane cyane ku bakiriya bitwaye neza bo hose bubabungana ibyo rero nibaza yuko byobere nakorera keza ibihugu byo muri Afrika kuko icyo kintu kiracyabuze cyane na cyane cyane tugeze mu maclub hoho usanga ari kibazo ariko no ngaha Iburaya nuko nyene kuko urabona yuko abakinyi b'umupira w'amaguru b'abahungu baracagurwa amafaranga menshi baracahemwa amafaranga menshi cyane gusumba abakobwa n'abagore ibyo rero nibaza yuko naho nyene ntambwira cyari ndeza ariko rero nibaza yuko ko kubijyanye n'imigwi iserukira igihugu nayo twari ko turavuga cyane nibaza yuko byari bikwiye yuko bonganisha uburyo naho kuko turazi yuko atari abantu baba bavuye hanze baza gufasha iyo migwi bigiye guserukira igihugu n'igihugu conyene kuko ajya amafaranga henshi iyo bikozwe neza iyo bikozwe mu mategeko ajya amafaranga ntava mu mashyamwe y'umupira w'amaguru ahubwo ajya amafaranga ava mu gihugu iyo hageze yuko imigwi ijya guserukira igihugu ibyo rero nibaza yuko nkamwe bo bifatira ko nibaza yuko hari Amerika za Canada n'ibihugu byo muri Scandinavia usanga ibyo barabitanguye yuko iyo hageze ku mugusiruka y'igihugu uburyo bubabungana cyangwa ubushimwe batanga bubabungana nta mukobwa cyangwa umuhungu bose baronka ibingana
abategetsi b'amashyirahamwe y'umupira w'amaguru bo muri ibi bihugu biteye imbere nka cyane cyane ndiko nuvuga ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika igihe abapfasoni bahaguruka bari mu rwego rw'umupira w'amaguru basaba ko bufatwa kumwe bagakora mu buryo bumwe bakarihwa amafaranga amwe n'utwo dushiruka bute mwariko muravuga aha muri Amerika bavuga batanga icyiyumviro cy'uko abagabo aribo binjiza amafaranga kurushiriza kandi bazana ibitigiri biri hejuru cyane by'abarorerezi kuri television niko mubibona
ya ibyo nibyo ni bya bintu ya ntambara nyine nzi no kwita nziza ibijyanye n'inkino ibijyanye n'umupira w'amaguru bakiri ko baragwana kuko urabona yuko urabye amahiganwa atandukanye urabona yuko ibibuga by'abakobwa bitaba byuzuye kirete yuko hamwe batanguye kugira amaroko narabonye shampiyona yo muri Espagne narabonye shampiyona yo mu Bwongereza y'abakobwa usanga ibibuga byuzuye cyane kandi baza yuko bagize rokoro z'abantu benshi bitaba kurorera urukino rw'abakobwa bakobwa muri ino myaka ya hafi umwaka uheze nibaza yuko ari byabaye muri Espagne mu Bwongereza nuko nyene rero nibaza yuko ari intambwe nziza ariko kandi nibaza yuko urabye nari ino higanwa tugiye kwinjiramo igikombe cy'isi yose cy'abakobwa n'abagore urabona yuko igihugu yaduze ama droit TV yazimbye cyane kandi bariko barayagwanira cyane kandi urabona yuko biri mu nzira nziza nicyerekana yuko umupira w'amaguru w'abakobwa uriko uraharanirwa uri kurashyigikirwa mu buryo bwose bushoboka ariko rero kubijyanye n'uburyo nibaza yuko ari aho bitangurira nimba uburenganzira bwo kwerekana izo nkino z'abakobwa bwaduze nuko n'uburyo bushigwa muri iyo migwi y'abakobwa nabwo bwaduze nibaze yuko ari ibintu byiza ejo tuzoshobora kuzosanga n'ahandi biriko birahatandukira n'amahiganwa yo mu bihugu ugasanga afashwe muri ubwo buryo nk'uko bino bihugu biteye imbere bya Buraya cyangwa za Amerika usanga abantu buzura ku bibuga by'umupira w'amaguru abakobwa bari kubarakina
kubona ibihugu bikomakomeye navyo nyene biriko riniganira kwakira icyo gikombe cy'umupira w'amaguru ku rwego rw'abapasoni nabigeme ni muri yo ntumbero muri ko muravuga navyo nyene birafasha kuduza umupira w'amaguru ku rwego rw'abapasoni nabigeme ku rundi rugero
ya birafasha cyane ni nk'inkudo twobwe nk'aka karo kiri higanwa tugiye kubona igikombe cy'isi yose cy'abakobwa kigiye bagiye gukira muri Australia na Nouvelle Zélande twamenyesha yuko n'iryo rya mbere mu mateka y'umupira w'amaguru w'abakobwa ibihugu bibiri bifadikanije gutegura igikombe cy'higanwa ry'abakobwa cy'isi yose rimwe ni rya mbere bibaye hanyuma ikindi nacyo kinatangaje muri rino higanwa nuko nibaza yuko benshi batabizi nuko ari iryo higanwa rya mbere ry'igikombe cy'isi yose yitwa ko ritunganijwe n'ibihugu bibiri biva mu mashyirahamwe y'umupira w'amaguru y'imigabane itandukanye kuko Australia naho iri muri mu gice cy'isi cya Oceania isanzwe iri mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru rya mu gice cy'isi cya Asia mu gihe Nouvelle Zélande aricyo gihugu cyonyine kigiye kwitaba iryo higanwa kivuye hariya mu mugabane mu ishyirahamwe rihurikiyemo ibihugu byo ku mugabane wa Oceania. Iyo nibaza yuko ari ikintu cyiza cyane kandi nibaza yuko n'ahandi bishobora kuba bigiye kubandanya nibyo nk'uko bivuze ibihugu byari byagwaniye ari byinshi gutegura iryo higanwa nibaza yuko n'inaba nibuka neza ni ibihugu icyenda nibyo byari byifuje kwakira iryo higanwa ry'igikombe cy'isi yose ariko rero amateka ajya muri uriya mugabane cyangwa biriya bihugu bitari bisanzwe bivugwa cyane mu bijyanye n'umupira w'amaguru w'abakobwa ariko rero bizwi yuko ibihugu biteye imbere kandi no mu bibuga urabona yuko FIFA yari ikeneye ibibuga byiza cumi ariko bo batanze ibibuga cumi na bitatu ibyo biri bino mu byatumye bahabwa ayo mahirwe yo kwakira igikombe cy'isi yose
tugaruka
kuvuga n'akantu kagoye kuko igihugu cya Australia ni igihugu kigoye cyane gushikamo na cyane cyane kubava muri Afurika nibaza yuko bizogorana ku bantu bamwe bava muri Afurika bazo bategereza kujya gushigikira imigwi yabo ni igihugu viza yabo bisaba ibintu byinshi kugira uyihabwe rero nibaza yuko bizogorana ku bantu bava mu bihugu bimwe nka Afurika na Asia ariko rero FIFA iri kwirakomera amashyi leta ya Australia kugira barabe ingene bokoro ariko rero nibaza yuko bizogenda neza na cyane cyane iyo migwi yo muri Afurika cyangwa ya Aziya isanzwe ifite abantu bayikunda banayiherekeza bazoshobore kujya ari benshi gushyigikira imigwi yabo
murakoze dufise Norbert haba kubaho uratwumva
ndabumva neza cyane
urihe Norbert
majyaruguru y'u Rwanda mu karere ka Rulindo
ikimviro ikibazo munyaruse
mbanze nshimire ijwi rya Amerika
turabashimiye
yego nshimire n'abasesenguzi mwadutumiriye ikibazo mfite ndibaza nese kugira ngo igihugu yenda cyakira amarushanwa ni ibihe bintu nka bitatu bagenderaho
murakoze
kugira ngo igihugu gitoranywe kuba cyajya muri ayo mahiganwa ni ibiki bigomba gusabwa
murakoze
mubona umubare wiyongera w'abakobwa bakina muri bihugu wenda by'ibiyaga bigari ese ni kihe gihugu mu biyaga bigari genda gishobora kuba cyaritabiriye wenda nka za Kenya Tanzania wenda u Burundi cyangwa se n'u Rwanda mumbwire muri byo ngibyo na za Uganda
murakoze
yego
mumwishure muri make mutumire.
Nibaza yuko ikibazo abajije kiroroshe cyane, nibaza yuko igihugu kugira kwikirine gisaba kwakiriza ino z'igikombe cy'isi yose, nuko kiba kibishoboye, kiba gifite ibyo bibuga, kiba gifite inyubako zihagije zo gushobora kwakira ibyo bihugu byose bizokwakira bizokwitaba ibyo bibuga by'igikombe cy'isi yose, bizokwakira abarorezi bavuye isi yose, bizokwakira abantu benshi bashoboka bashobora kuva mu bihugu bitandukanye bagiye kwitaba ibyo bibuga by'igikombe cy'isi yose. Hanyuma kandi n'uburyo bwo kwiyunguruza yuko biba bigezweho, yuko buba buteye imbere buri ku rwego rwo hejuru, ari nacyo gituma rero tubona yuko amahirwe yo kubona umugabane wa Afurika wakira ingiro z'igikombe cy'isi yose aracyari kure cyane. Hanyuma ku bijyanye n'akarere tuvamo Afurika, Afurika yo hagati n'ak'ibiyaga binini, nibaza yuko nta gihugu na kimwe cyashoboye kwitaba izo nkino z'igikombe cy'isi yose kamere. Twabamenyesha yuko no n'inkino zo gukura namwo zarabaye, ariko hari igihugu bimwe bimwe byahaguye biva muri izo nkino z'amajonjora. Muri ibyo bihugu nibaza yuko harimo n'u Rwanda na Kenya, nibaza yuko byavuyemo kubera bataburyo bari bafite bwo gushobora kwitaba izo nkino zo gukurakura nabo. Ariko rero nibaza yuko ibihugu byarusu itike kuzokina izo nkino z'igikombe cyose zimirije, hanovuga Afurika y'Epfo, Maroc, Nigeria, Zambia, nibaza yuko ibihugu bihagaze neza kubera iterambere ry'umupira w'amaguru w'abakobwa. Nibaza yuko ari intambwe umuntu arabye nka Zambia n'igihugu kiri hafi cyane y'ibihugu tuvamo, n'igihugu gifise n'amikoro cyangwa ibijyanye n'ubutunzi atari kirenga cyane, ariko rero barashize ingufu muri iryo terambere ry'umupira w'amaguru w'abakobwa. None murabona aho bageze, bashitse mu nzira z'igikombe cya Afurika, aho bari kumwe n'u Burundi mu mwaka uheze, none rabo bagezeho mu gikombe cy'isi yose.
Murakoze. Mu gihe turiko tuvuga ku byerekeye igikombe cy'isi yose ku rwego rwa fasoni n'abigeme cy'uyu mwaka kizobera muri Australia na Nouvelle Zélande, ku ruhande rw'abagabo ikibazo kibandanya kuvugwa ni cerekeye ikumira ry'abakinyi babirabure ribandanya kubageramira bifatiye ku ibara ry'urukoba. Akarorero kaba ka Vinicius Junior umunya Brazil akina muri Real Madrid, nivyo biheruka kwibonekeza cyane muri championa yo muri Espagne, cyane cyane gihe Real Madrid ariko ikina n'umugwi wa Valencia muri uku kwezi kwa gatanu, aho hafi abafana ba Valencia mu kibuga cy'umupira maguru basemerera amajambo atuka Vinicius bamugereranya n'inguge. Icyo kibazo ni kuki kibandanya gikomera cyane na cyane cyane mu bihugu nka Espagne.
Murakoze cyane. Icyo kibazo ni kibazo kiboneka yuko kiko kirahangayikisha abatari bake na cyane cyane mu bakunda umupira w'amaguru, na cyane cyane igihugu cya Espagne cyoco. Nibaza yuko ari igihugu kiriko kiramenyekana kandi kimaze imyaka myinshi kiri muri ibyo bintu by'uko hari abantu bava muri icyo gihugu, baba muri icyo gihugu usanga bashira imbere amacakubiri afatiye ku rukoba. Nibaza yuko ibi byabaye kuri Vinicius ibi ni bya vuba, ariko n'imbere yaho byara baye ku bakinyi batandukanye bava ku mugabane wa Afurika cyangwa bava muri ibyo bihugu nka Brazil. Aho n'utanga n'akarorero mu 2009 je nari nkiri mu Burundi, nitabye inkino z'isi yose zo kunonora imiti za cross country zabereye hajya nyine muri kino ya gisagara cha Valence, bazomereyemo umukinyi Junior Vinicius. Ibyo rero nibaza yuko byaradutangaza, ariko twari twabona ko ari bitandukanye, ntabwo twari bwamenyere bariko baratuka ba athlete warengana mu ibarabara ukumva ati niga ukumva bariko bagutera imipi urenganye, tukabifata nk'ibisanzwe. Ariko raba inyuma y'imyaka igera kuri 13-14 raba biracabandanya imigwi itari mikira amaze kwitwara. Ariko rero nibaza yuko ikintu kibabaje cyane 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 muri icyo gihugu cya Espagne, kuko mu bihugu bimwe usanga harimo mbere n'abanyafurika benshi biriko biragwanywa kandi baragerageza bagahana ufashwe iyagizwa ibyo bintu nk'ibyo bijyanye n'amacakubiri.
afatiye ku rukoba no tanga karero muri Espagne mu Bwongereza muri hafunga mu Faransa nuko nyene ngaha muri Scandinavie hoho basanzwe bafise umuco kubaha umuntu ari wese naho bamwe bamwarabirenga ko kuberaga kanywa kubera ibyo babiheje ku kibuga ari kutanga bifatwa nk'ikizira rero gukoresha ivangura rifatiye ku rukoba mu bijyanye n'ingino na cyancane igize umupira w'amaguru nibyo nibaza uko igikene ubu unye nuko bagerageza bakamenya bakidentifya abo bantu babikora bakabahana bivuye inyuma hanyuma kandi yarabategetsi b'imigwi yarabarongoye imigwi babirimwo babishigikira nabo bahanwe bimwe by'akarero nibaza uko ariho byohera kuko nibaza uko ibyabaye muri Espagne mu minsi heze kuri Junior Vinicius byari bintu biteye isoni ubona yuko bibaye ariko kabona yuko mu majama mwamwe mu commentaire amwamwe arayaciye kuri social media cyangwa mu binyamakuru bitandukanye wabona yuko basa n'abatari biteguye guhana ahubwo babona yuko ari ibintu bitanduye gose nibaza yuko iyo ntambwe ni mbi cyane ariko nibaza yuko kuba Junior Vinicius yashigikiwe uhereye kuri bagenzi we bakinana ku bakinnyi ba kera b'Abanyabrezil amashyirahamwe mpuzamakungu uhereye kurongoye ishami ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA bakabyiyamiriza bakamwereka yuko bari kumwe nabo nibaza yuko ibyo byarakozwe kandi byiza cyane ni intambwe ariko nibaza yuko hageze uko bagahana bimwe by'akarorero kugira ayo macakubiri afatiye ku koba ahagarare kuko ni urwango kandi urwango rushobora kuganisha habi cyane hakageraho mbere abantu bicwa cyangwa bakabangamirwa mu buzima bwabo bivanye n'ibyo bitutsi by'urwango
nibyo muriko murabivuga nk'aho bakinyi ba kera n'abakina ubu menshi muri abo babirabure baradugize izwi baravuga ko n'ishyirahamwe FIFA hariho amajambo avugwa hariho ibisabwa bagashyiraho amajambo amaslogan yo kurandurana n'imizi iryo kumira n'ubwo rwango ariko ari abakinnyi bavuga ko bidakorwa bihagije nka Raheem Sterling wo mu Bwongereza na Rashford uretse Vinicius turiko turavuga biheruka kuba mubona FIFA ikora ibihagije kugira ngo irandurane n'imizi ako karanda naho bitoroshe
FIFA nibaza yo kwigerageza ariko nuko bakoresha za mvugo za politike za mvugo za diplomasi ugasanga naho baragira ama hashtag baragira utuntu tw'utujambo dukoreshwa UEFA nuko nyene barabikoresha cyane racism respect ugasanga n'utuntu two gusa ariko rero ugasanga ibyo haragezaho babirengera ahubwo bagahananya guhana uwagirijwe ico cyaha cyayo macakubiri afatiye ku rukoba ari mu bijyanye n'umupira w'amaguru nibyo ni ibintu bibabaje cyane kandi nibaza yuko bitari muri abo bakinnyi gusa mu bamenyereza birahari ugasanga bamenyereza bafite ibara ryirabura ibara ry'abanyafurika cyangwa ry'abanyabrezil ugasanga barabangamirwa cyane kandi ugasanga hari naho badashobora kumenyereza bivanye n'ingene basa icyo ni ikibazo kidasanzwe ariko rero nibaza yuko igihe bufata nk'umugwi cyangwa abategetsi b'umugwi bakabahana bagiriwe n'icyo cyaha bakabahana bimwe by'akarorero nibaza yuko ibyo bikorafata inzira n'abandi buboneraho akarorero bakamenya ikizira mu bijyanye n'umupira w'amaguru ikizira mu bijyanye n'inkino kuko nabonye muri Espagne ho bariko barafata icyo cyaha naho perezida w'ishami ry'umutekano muri Espagne yari yabanje kunyerera ku rurimi kunyerera ku makomantere nibaza yuko ubu unye nawe yavuze ati mutwihanganire ubwo rwango rw'amacakubiri rurahari muri Espagne ariko rero nibaza yuko hageze yuko ubutungane bukora akazi kabwo polisi igakora akazi kabwo kuko ibyo bintu by'icyaha bifatiye ku rwango nibaza yuko ari ibintu bikwiriye kuranduranwa n'imizi mu mupira w'amaguru n'umuntu muri rusange
turasigaje akanya gatoyi mu kurangiza icyo kibazo mwibaza ko kiri mu barorerezi b'umupira w'amaguru cyane ikibazo kiri muri rusangi kiri muri societe muri rusangi
nibaze uko kiri muri rusosiyete ariko muri societe naho uko societe yigishijwe ko uko societe imenyerejwe niko iba ngaha muri bihugu bya Scandinavie batari bamenyereye cyane abanyafurika baratubwira yuko batwanka nk'abanyafurika atarushobora gukora atarushobora kubaho neza ariko urabona yuko ubu bariko baratwugurukira bariko baratwugururira imiryango ubu urabona ko twatangwe kwemererwa ibinyamakuru byacu bikabaho amaradiyo akabaho ariko rero nibaza yuko ahantu hose nti baravuga yuko atamwe ngo bisato ibidahizwe abantu nkabo umwe babiri jana barashobora kuboneka mu gihugu ica ico cyose ariko ni byiza yuko abo bigaragaje bahanwa bimwe bya karewe kandi gazi yuko bizoheba bizoteba bikaranduranwa n'imiti kuko barabana yabigwanya ukebuka ariko rero urabona yuko hari abandi bo babona yuko ubuzima bushobora kuba buriko buraha ugasanga ugasanga poste yabo cyangwa ingufu zabo bazishize ngo rwanko rufatiye ku rukoba kabizi ku masosiyete atandukanye mu macamwe atandukanye twebwe abamenyesha makuru hari igihe biba ngombwa yuko murakoze cyane
yari umutumire wacu Steve Derrick Ndizeye akurikiranye hafi nkino twako tuvuga ku gikombe cy'umupira w'amaguru ku rwego rw'abafason n'abigeme kizoba muri uyu mwaka muri Australia na Nouvelle Zélande hamwe n'ikibazo cy'ikumira ifatiye ku ibara ry'urukoba ndabashimiye mwese kuri iki giganiro mwakurikiranye muri sanga namwe mwese mukunda radio y'Amerika mugire ibihe byiza mu bandanya kudukurikirana kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika.